Murumva radio ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 93.3 I Karongi. Mu Burundi ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Muri Uganda muradukurikira kuri Voice of Muhabura ni kuri FM 88.9 ikisoro. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ne Eugenia Mukankusa basuhuza kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Abagizi ba nabi bitwaje intwaro bishe abantu batanu mu rukerera rwo kuri uyu wa kane Indosho na Mugunga mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru.
Ibibazo by'umutekano muke by'ubwicanyi bikomeje kuboneka hafi yacu mu baturanyi, ugasanga baje bisha abantu.
Abajura baraza bakinjira mu nzu, bamwe bakajana ibintu n'abandi bagapfa.
Abo ni bamwe muri aba baturage bigoma. Visi Perezida wa Kenya Rigathi Gachagua ari mu bitaro hararwaye bikomeye mbere yuko Sena itorera kumukura kuri uwo mwanya kubera ibyaha aregwa. Ingabo za Israeli kuri uyu wa kane zavuze ko zishe umuyobozi wo mutwe wa Hezbollah mu majyepfo ya Libani. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko itariki y'amatora igenda yegereza ni nako abaturage bagenda barushaho guhungabana hatitawe ku ishyaka barimo cyangwa se babogamiyeho. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya gato, mugume hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Visi Perezida wa Kenya Rigathi Gachagua ari mu bitaro ararwaye bikomeye mbere yuko habitora muri Sena ryo kumukura kuri uwo mwanya kubera ibyaha aregwa. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Paul Mwit aburanira Rigathi Gachagua yatangaje ko byari bitegekanijwe ko arenguka imbere y'inama nkenguzamateka kugira yishure ku vya 11 yagirizwa. Yamara Mwit yabwiye inama nkenguzamateka ko Gachagua arwaye cyane kuburyo adashobora kwitabwa rwego. Mukuru w'inama nkenguzamateka Amazon King yasibishije igikorwa cyo kumviriza Gachagua mu ntango yari yamuhaye gushika isaha 11 zo kumuhingamo y'amasaha muri Kenya kugira arenguke muri ubwo rwego. Ivyaha Rigathi Gachagua yagirizwa birimwo kukokeza urwango rufatiye ku bwoko hamwe no kuronka mu buryo budasobanutse amatungo y'agaciro karenga imiliyoni 40 y'amadola kuva ashikiye amabanga y'icegera ca prezida. Abamwunganira bavuga ko atavyemezo bihari ku byo yagirizwa. Mu rwirangiye inama nshingamateka yarafashe ingingo yo kubogoza Rigathi Gachagua mu mabanga yiwe y'icegera ca prezida. Mu mezi ya vuba prezida wa Kenya William Ruto yaragiranye ibibazo byo kutumvikana na Gachagua. Yamara gushika ubu ntacara avuga ku biriko biraba muri iki gihe. Abantu batari bake muri Kenya babona ko kurondera gukura Gachagua mu mabanga yiwe y'icegera cya prezida ari ibintu bifatiye ku mpamvu za politiki kandi ko bisamaza abanyagihugu ku bibazo nyakuri bibaraje ishinga. Hamwe bibiri vya gatatu vy'abagize inama nkenguzamateka botora kumukura mu mabanga yiwe, Gachagua yoba abayicegera ca prezida wa Kenya wa mbere yoba kuwe mu mabanga yiwe hisunzwe ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka w'2010.
Amakuru ya radio ijwi ry'Amerika arakomeje. Ingabo za Israeli kuri uyu wa kane zavuze ko zishe umuyobozi wo mu mutwe wa Hezbollah mu majyepfo ya Libani. Fidel Niyongabo akomeza inkuru.
Igisirikare cya Israel cyatangaje ko umutegetsi mu bya gisirikare w'umugwi Hezbollah yishwe yitwa Hussein Awada. Cavuze ko yagize uruhara mu bitero vya rokete ku butaka bwa Israel. Uyu munsi kandi Israel yategetse abantu baba mu bice bimwe bimwe vya Liban kuhava. Yavuze ko bategerezwa kuva muri ivyo bice kubera vyegereye ibibanza abagwanyi b'umugwi Hezbollah bakoreramwo. Ivyo bice birimwo Sarayin, Tamnin na Safri. Ubushikiranganji bujejwe rw'amagara y'abantu bwa Liban nabwo bwatangaje ko ibitero vy'indege z'ingwano Israel yakoze ku munsi wa gatatu zishe abantu 16 mu gisagara ca Nabatie kiri mu bumanuko bwa Liban harimwo umukuru w'ico gisagara. Binakomeretsa abandi barenga 50. Abategetsi ba Liban bariyamirije ico gitero bavuze ko vyerekana ko Israel muri iki gihe itariko ihiga umugwi Hezbollah ko ahubwo iriko ihiga abanyagihugu ba Liban. Yamara mushikiranganje aje ari gukwivuna amasi wa Israel Yoav Galan yatangaje ko Israel itazohagarika ibitero vyayo ku mugwi Hezbollah. Inteko za Israel kandi ku munsi wa gatatu zarakoze ibitero by'indege z'ingwano mu bice byo mu manuko biri ku nkengera y'umugwa mukuru Beirut. Israel yatangaje kandi ko rokete zirenga 50 zarashwe ku munsi wa gatatu ku butaka bwayo zivuye muri Liban.
Dukomeze amakuru yacu tuvugana none ku ntambara ya Israeli. Igisirikare cya Israeli cyemeje ko umuyobozi wa Hamas Yahya Sinwar yiciwe mu ntara ya Gaza. Fidel Niyongabo, watubwira ko bihagaze muri uyu mwanya.
Urakoze Jeni. Nibyo, abategetsi ba Israeli bemeje ko umuyobozi mukuru w'umugwi Hamas Yahya Sinwar yishwe mu gikorwa cya gisirikare cyabereye mu ntara ya Gaza. Igisirikare cya Israeli cyavuze ko abagwanyi b'umugwi Hamas bishwe mu nyubakwa barimo bari kumwe nawe Yahya Sinwar yaza ubwa mbere ku rutonde rw'abantu Israeli ikihiga mu ntara ya Gaza. Leta ya Israeli ivuga ko ari we yateguye yongera ayobora ibitero mu gwi Hamas wakoze muri Israeli ku itariki 7 y'ukwezi kw'icumi mu mwaka urangiye w'2023. Israeli yibaza ko Sinwar yari asanzwe yinyegeje mu mayira yo mu kuzimu mu ntara ya Gaza. Bamwe mu bitegereza ibintu n'ibindi bavuga ko yakoresha abanya Israeli bagizwe imbohe, umugwi Hamas wagize imbohe kugira bamukingire abarondera kumugandagura. Yahya Sinwar yagenewe kuba umuyobozi mukuru w'umugwi Hamas inyuma y'uko Israeli yishe uwo yasubiriye Ismail Haniyeh ku mugwa mukuru wa Iran, Tehran, ari mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Aha niyo makuru dufise, ayandi arenguze ngaha turayashikiriza mu biganiro byacu biri imbere.
Urakoze Fidel Niyongabo, buretse kugira aho ujya ariko tubwire no kuri iyi nkuru, aho perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuri uyu wa kane yagejeje ku bihugu by'inshuti by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'ibyo mu muryango wa OTAN umugambi we wo gutsinda intambara igihugu cye gihanganyemo n'Uburusiya n'uwo kuyikumira kugira ngo itazongera kubaho ukundi.
Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabwiye ibihugu bigize ubumwe bw'Uburaya ko kuremera Uburusiya no gukomeza igihugu ciwe ari bwo buryo bwo gutsinda ingwano igihugu ciwe kirimwo n'ico gihugu ku buryo itazosubira kuba. Zelensky yavuze ko Uburusiya buzokwemera kuja mu biganiro ari uko bubonye ko atana kimwe buzoshika ko bukoresheje inguvu. Yasavye abategetsi barongoye ivyo bihugu gushiraho uburyo bukwiriye bwo kurangiza ingwano. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabitangaje mu gihe yari mu rugendo i Bruxelles mu Bubiligi, aho yagiye gushikiriza ijambo abategetsi b'umuryango w'umwe bw'Uburaya yongera abonana n'abashikiranganji bajeje gukwihuna amasi b'ishyirahamwe OTAN. Inama yagiranye n'abategetsi b'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya n'abishyirahamwe OTAN yabaye akaryoko kubereka umugambi wiwe w'insinzi mu ngwano igihugu ciwe kirimwo n'Uburusiya. Perezida Zelensky yarashikirije uwo mugambi inama nshingamateka y'igihugu ciwe ku munsi wa gatatu w'iyindwi.
Fidel Niyongabo, harakoze kutugezaho amakuru hagivugwa hirya no hino ku isi. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tubutse ko turi no kuri interinete kuri www.radioyacu.com. Mwakurikira rero aya makuru n'ibindi biganiro byacu kuri YouTube na Facebook. Adresse yacu ni VOA Radio Yacu. Ibiganiro bya radio yanyu birakomeje mu karere k'ibiyaga bigari. Abagizi banabi bitwaje intwaro bishe abantu batanu mu rukerera rwo kuri uyu wa kane Indosho na Mugunga mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umubare w'abantu bamaze kwicwa n'abagizi banabi umaze kugera kuri 12 muri iki cyumweru kimwe gusa. Ari Asanka Darius akomeza inkuru.
Amakuru aturuka mu bategetsi n'inzego z'umutekano mu mujyi wa Goma avuga ko abo bantu bishwe n'abantu bitwaje imbunda. Ubu bwicanyi bukomeje kwiyongera cyane mu nkambi z'impunzi zegereye uyu mujyi, buhangayikishije impunzi zahunze imirwano hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 muri teritwari za Rucuru, Masisi na Nyiragongo. Jirabimana, Ijwi rya Amerika, ryasanze mu nkambi ya Don Bosco iri muri teritwari ya Nyiragongo, yavuze ko aherutse gukubitwa n'abantu bahetse imbunda no kwamburwa telefone mu cyumweru gishize.
Umutekano muke busanzwe mu rugo mugi gutezeje ikibazo. Ibibazo by'umutekano muke by'ubwicanyi bwo by'ubujura bikomeje kuboneka hafi yacu mu baturanyi, ugasanga baje bisha abantu, ndetse ubwo bigatera n'ikibazo cy'ubwumvikane buke nangasi kutagirana ubwumvikane bitewe n'urwikekwe bamwe bagatekereza ngo wenda sihari aba bari kutwita kuko boba baturutse wenda hanze ariko mu byukuri ibibazo by'umutekano muke mu rugo mugi biteje imbagarara ku bayobozi no ku baturage bose.
Ubu bucengezi uyu avuga bwaje kwemezwa na Clementine Mukamana umaze amezi abiri ari umupfakazi. Yemeje ko ubwo bwicanyi akenshi bukorwa n'abantu batuye muri izo nkambi z'impunzi. Twamusanze mu nkambi Bulengo avuga ko umugabo yishwe n'abantu bahetse imbunda akeka ko ari abarwanyi b'abazalendo barwana ku ruhande rwa leta.
Uzi yuko namwe murabyumva yuko bano bakarandi forere na mbere hose banabagaho twanabaga niwacu muri za kibumba nayo n'umuzarucuro ino abakarandi forere baje ku nijoro bakasahura ibintu warebana nabi n'abandi buzima bukahasigara na niyo mpamvu nani y'iminsi turimo natwe tubyumva hirya mu makaritie abajura baraza bagikwinjira mu nzu bamwe bakajana ibintu n'abandi bagapfa.
Abagize societe civile muri territoire ya Nyiragongo icumbikiye hafi inkambi zose ziri mu ntara ya Kivu ya ruguru baramagana ubu bwicanyi bavuga ko bumaze gufata indi ntera muri iyo territoire no mu mujyi wa Goma. Mambo Kawaya uyihagarariye muri territoire ya Nyiragongo arasaba ko umubare w'abashinzwe umutekano wakongerwa.
Le territoire reste
uremeza ko mu bice hafi byose byo muri Nyiragongo hari umutekano muke, ariko ikibazo kinini nuko umubare w'abashinzwe umutekano udahagije.
Umuyobozi w'umujyi wa Goma Colonel Faustin Kapend Command yerekanye ku mugaragaro ku biro bye kuwa gatandatu gushize abantu bagera kuri 50 barimo n'abasirikare ba leta bashinjwa ubwicanyi, kugurisha ibiyobyabwenge mu nkambi, gushimuta abantu no kwiyimodoka bakoresheje imbunda mu buryo butemewe n'amategeko. Avugana n'itangazamakuru kwa kabiri gushize, uyu mutegetsi yahumurije abatuye mu mujyi wa Goma.
Turasaba ko abaturage batuye mu mujyi wa Goma no hafi yaho bashira icyizere ku bayobozi bashinzwe ikibazo cy'umutekano. Turabasezeye ko polisi n'ingabo za leta bikomeje gukora akazi nk'uko bisanzwe, kandi turi burangize burundu ikibazo cy'umutekano muke.
Bamwe mu bakurikirana ikibazo cya politiki n'umutekano wa karere basanga umujyi wa Goma na territoire ya Nyiragongo ari hamwe abarizwa imbunda nyinshi ziri mu maboko y'abantu batabifitiye uburenganzira mu gihugu hose. Leta ivuga ko kuva mu kwezi kwa gatandatu abantu barenga 90 bamaze kwicwa n'abagizi ba nabi bitwaje intwaro mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, i Goma.
Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe, nasikiliza sauti.
Dukomeze rero amakuru radio yanyu Ijwi rya Amerika yabateguriye. Turava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tujya mu Burundi, aho Inteko Ishinga Amategeko umutwe wa Sena wahamagaje Ministri w'abakozi ba leta n'umurimo gutanga ibisobanuro ku mpamvu leta itanga akazi byagera aho kubishyura bigafata igihe. Thierry Vendashimiye abaha ibindi kuri inkuru.
Ibibazo byashikirijwe n'abagize inama nkenguzamateka y'u Burundi bigaruka cyane ku ngorane zihanze igisata cy'ubushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi zitegerezwa gutorerwa umuti byihuse kuko zigira ingaruka mbi ku bakozi n'akazi muri rusange. Izo nazo zirimo uburyo budatunganije neza bwo guhemba abakozi, ikoranabuhanga ritifashe neza n'ibindi bitandukanye. Bamwe mu bagize inama nkenguzamateka bagarutse cyane ku kibazo kirabana n'abakozi ba leta binjira mu kazi bakamara amezi menshi badahembwa. Babajije umushikiranganje Veniste Muyabaga atwara ubwo bushikiranganje aho bipfira.
Y'umwigisha yahagarikiye umushahara amaze amezi 13 18 atararonka uwo mushahara wiwe. Igihe gishika hiyo umuntu adasiba gutakamba
abuze iki ko mwoshiraho komisiyo iri permana de dossier bakazigira hamwe nkuko mwamwazigiye hamwe muri ko mararukita kugira ngo bireke gutwara uwo mwanya wose abantu bari ku kivi batari ko barahembwa.
Uyu mukenguzi amateka nawe avuga ko ubwo bushikiranganje bwari bukwiye gufata mu minwe ikibazo cy'abakozi bakarazwa ishinga no kubona abakozi bakora neza kuko batunganirijwe ibyo basaba.
Mategezwa kugira susi abakozi banje baraye batariye ukanagenda ukaravuga ati yewe mukoresha hari byo tayikora mutunganirira ko niho twiteze akarusho rohandema niho tuyiteze
umushikiranganje jojo bakozi nakazi yasiguye ku impamvu nyamukuri bitera ari uko abinjira mu kazi bashasha bataba batanze ibyangombwa bikwiye bisabwa n'amategeko
nokuri iyo preoccupation navuze kitazosubira kubaho kuko tumaze kubona ibyo byagoranye ubu twaciye dushiraho ibyo tuma bidasubira kubaho kuko umunsi wa mbere dushaka ko atonda ku kazi azi neza ko dosiye ikwiye ingorane yari ihari nuko yatangwa gukora akajya gukomereza ku rundi dosiye mu nyuma
ariko naho biri uko abashingamateka ntibanyuzwe niyo nsiguro uyu mushingamateka avuga ko ubwo bushikiranganje bwategerezwa gushiraho abakozi basuzuma ko umukozi akweje ibyangombwa mbere yuko yinjira mu kazi
epe importinge nashobora kuba yarashitse iwanyu adakwije ko habwirizwa kuba hariho nurundi rwego rujejwe kuraba yuko amadosiye yose aza mu bushikiranganje wanyu avuye kumukoresha akwije bisabwa
ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico kibazo uko kivugwaho mu bakozi bagize amashirahamwe y'abakozi mu Burundi rivugana na Sabyimana Celeste umukuru w'uruna n'impuzo amasendika habo mu Burundi ko sibu
urumva nka umukozi w'umwarimu niho bategereza gutanga idosiye yiwe ubushikiranganje bw'abakozi ba leta kwa abakozi ba leta niho baca baharura imishahara yiwe nibaza rero ko ikibazo kinahagaze ngaho gahuraho mu bushikiranganje nkaho ari umwarimu bw'indero cyangwa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ukora ikiba bitanze hagetse muri abiya babaje yuko umuntu akora nk'amezi atandatu ntabarahe
Professeur Désiré Nisubire arongoye sendika y'abarimu muri kaminuza y'u Burundi kuri mikro y'ijwi rya Amerika nabo bavuga ko bobo bahemberwa ku gihehe gusa hari ibyo adashima
gusa turidoga ko umushahara buduhembwa atacu umaze turavye n'agaciro kamadorari mu Burundi ntacu umuntu agikorera kweri n'ubuzima burajinje niyo ngora ntihambara
zimwe mu nyishu z'ibibazo bihanze igisata cy'abakozi n'akazi harimo gushiraho uburyo bushasha bwo gutunganya ibyangombwa n'imishahara hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga bugezweho nk'uko beshikirizwa n'abagize inama nkenguzamateka umushikiranganje Veniste Muyabaga amenyesha ko agiye gukoreshwa ubuhinga bushasha mu gukuraho izo nzitizi zose zihari
cyaraheze kuba rero bigiye kujya mu ngiro kugira ibyuma byose bikingigwe uretse ibyo mwashikirije biratahuritse yuko ibyuma nka bijya tutabishize ko tutabikurikiranye none kaye ni agahombokanire ku gihugu ibyo ni ntabyo tukorera ko kuri mwitwa ariko hari vuba bizoja mu ngiro
ikindi umushikiranganje yishuye ko ni kibazo kijanye n'uburyo bwari busanzwe bukoreshwa mu guhemba abakozi aho bwagenzugwa n'abanyamahanga kandi bugatwara uburyo bwishi kubayikoresha umushikiranganje yamenyesheje ko igiye guhindurwa aho hari n'inyigisho zategekanijwe ku bahinga bose bizi gisata c'ubuhinga habwa none babishoboye bazo kwifashishwa mu kubishira mu ngiro Cherive ndayishimiye ijwi rya Amerika Kigali
Inaha muri Amerika muri leta ya Florida, Carolina y'Epfo na Georgia izi leta zihanganye n'ingaruka za serwakira ebyiri zagize ingaruka ku bazituye babarirwa mu magana izo leta zahombye miliyari z'amadolari zigera mu icumi ese izo serwakira hari icyo zishobora guhindura ku matora ya perezida w'Amerika asigaje iminsi 18 gusa ngo abe Diane Ninahazwe
Igihuhu Serena cace muri leta ya Carolina yo mu buraruko na Georgia mu mpera z'ukwicenda Milton na Choki bica biracika muri leta ya Florida mu ntango z'uku kwezi kwa cumi izo leta uko ari zitatu ziracari ko zirisana sana imwe mu mihana yo muri Florida iracari mu kizime iyindi amatara yaragarutse haramwe mu mabarabara akirimwo ibisigarira vy'ivyononywe n'ivyo bihuhusi bibiri agendera umwe mu burere bwasinzikaye cane muri leta ya Florida mu ntango zino ndwi president wa Amerika Joe Biden yasavye abanyagihugu gufatana munda mu bihe barimwo
atari nk'abademokrate cyangwa abarepublikani ariko nk'abanyamerika bakeneye ubufasha kandi nk'abanyamerika bashobora kugufasha mu gihe nawe waba ukeneye ubufasha
Ivyigwa vyakozwe vyerekana ko mu bihe vy'ibiza muri Amerika abanyagihugu baha amajwi umugambwe runaka iyo ubutegetsi bukomoka ko bwihutiye kubagarukira ko inyuma y'ibiza bukayi mu ruhande rutihutiye kubafasha Kamala Harris azoba hagarariye abademokrate mu matora asigaje iminsi mike yemeza ko leta arimwo atakwitagize
I have spoken with state
Navuganye n'abategetsi ba za leta bo ku nzego z'ibanze baba republikani n'abademokrate, mbatuma kubabwira ko tuzaba turi kumwe namwe kuri buri ntambwe mu gihe murimo kwisuganya no gusana ibyangiritse.
Donald Trump mu republikani azohangana na Kamala Harris mu matora, nawe mu minsi ya vuba yakwirakwije ibihuha ku bufasha bwa leta, avuga ko itari kwirafasha ahagwiriye abarepublikane kandi ikoresha amafaranga yo gushigikira abanyagihugu mu gufasha bimukira baca mu nzira zinyuranye n'amategeko.
Kurundi ruhande, ntacyo guverinoma yo ku rwego rw'igihugu irimo ikora mu byo isabwa gukora, cyane cyane mu gufasha bari muri Carolina ya ruguru. Yarabatereranye rwose, bari mu kababaro batakagombye kuba barimo.
Ibihuhu sibizana na mwibahari Atlantic vyama biza imbere y'amezi make abanziriza amatora ya Amerika yamaba mu kwezi kwa 11. Haraheze imyaka myinshi abategetsi bama bashiraho imigambi yo gufasha abagigwa ko ingaruka nibiza mu migambi yabo yo kwitoza. Kuri ino nshuro ariko babwirizwa guhangana n'ikindi kibazo, ikibazo c'ibihuha. Kim Wim wo mu kigo nyamerika Bipartisan Policy Center cishinze gushira hamwe abademokrati n'abarepublikani, abivuga abisigura muri ano majambo.
Well, I think that's the biggest challenge that election officials in particular are facing.
Iki ni ikibazo gikomeye gikomeje kubangamira abashinzwe gutegura amatora muri ibi bihe bya nyuma ya zaserwakira. Ubona hari abantu ku mbuga nkoranyambaga bandika ibintu bidafite ishingiro, nko kuvuga ngo hari abatazashobora gutora, ingaruka zazaserwakira ku matora, kandi ko amatora atazaba kubera izo mpamvu. Bityo rero turashishikariza abazatora gushakira amakuru ahantu hizewe.
Muri make, igitigiri cy'abazo kwitabira amatora gishobora kugabanuka kubera amwe mu mabarabara n'inyubakwa bitarasanurwa, hamwe n'abantu bakiri kubarisanasana inyuma y'ibihuhusi bibiri Milton na Helena. Ingaruka z'ivyo bihuhusi zishobora kandi kuzobangamira abategekanya gutora biciye mu nyandiko hakuja ku biro vy'amatora.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turacyari naha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ku itariki y'amatora igenda yegereza, ni nako abaturage bagenda barushaho guhungabana hatitawe ku ishyaka barimo cyangwa se babogamiyeho. Ni umwanzuro w'ishyirahamwe ry'abaganga bita ku bibazo byo mu mutwe ryo muri Amerika, APA mu magambo ahinnye. Thomas Kamirindi arakomeza.
Ishyirahamwe APA ryakoze ubushakashatsi risanga hafi abantu 3/4 bafite icyo ryita indwara yo guhungabana cyangwa se yo guhangayika cyane kubera amatora y'umukuru w'igihugu. Aya matora yaratangiye muri leta zimwe na zimwe, azasozwa n'itariki ya 5 y'ukwa 11 gutaha. Iyi ndwara ituruka ku mpamvu nyinshi zirimo ibinyura mu bitangazamakuru, impaka za politiki n'impungenge z'ejo hazaza h'igihugu cyabo. Lynn Bafka ni umuyobozi mukuru wungirije wa APA, yabisobanuriye Ijwi rya Amerika ku buhanga bwa Zoom.
The political climate discussions about the election.
Icuka ca politike, amatata ajanye n'amatora bisigaye bishushe cane kurusha imbere, bisigaye bitandukanya abantu rwose. Vyatumye twibaza nimba bigira ingaruka ku bantu. Abantu baratubwira ivyo bacamo, benshi muri bo vyababereye intandaro yo guhungabana, kandi n'ubundi bushakashatsi butandukanye bwaravyerekanye.
Abashakashatsi basanze ubu burwayi bugira ingaruka ku Banyamerika bari hagati ya 1/5 na 1/4 mu mibanire yabo n'abandi, mu miryango, abaturanyi, inshuti no mu kazi aho bakorera kubera politiki. Muri bo abenshi n'abakiri bato, abahengamiye ku bitekerezo by'ishyaka ry'abademokrat n'abandi bose bari cyane mu bya politiki. Umuti rero waba uwuhe? Lynn Bafka.
Constantly exposing ourselves to negative information.
Kubwa tudufata ingingo yo kwama dukurikira amakuru mabi, amashusho mabi, imvugo mbi, bituma tubandanya kwiyumvisha ko ibintu ari bibi, bikanaduza uko duhungabana. Tubwirizwa rero kwisubirako. Tugira inama abantu kwitabira ibikorwa bisobanutse, vyaba ibijanye n'amatora, ibibazo bisanzwe muri sosiyete muntu canke no mu bindi bibazo vyabo bwite.
Current societal issues or problems that are important to you.
Ishyirahamwe ry'abaganga b'ibibazo byo mu mutwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, APA, rishimangira ko abantu bakwiye gutuza no gutsura umubano bafitanye n'abandi nko guhura nabo kenshi bakaganira, kwita ku bikorwa ngororamubiri, kwita ku byo bafungura, ni ukuvuga ibyo barya, no gusinzira bihagije. Ibi byose bishobora kubafasha kugabanya imihangayiko y'amatora.
Radio Ijwi ry'Amerika, umuyobozi wa HCR ishami rya ONU ryita ku mpunzi Filippo Grandi yabwiye abadiplomate bari mu nama ngarukamwaka y'ishami rya ONU mu ntangiriro z'iki cyumweru i Geneve mu Busuwisi ko ibihugu bidakwiye gufunga imipaka bibuza bimukira kwinjira kuko atari cyo gisubizo, ahubwo ko hakwiye kureberwa hamwe mu mizi igituma bahunga. Mugenzi wacu Timu Ishimwe yavuganye na Michel Nibizi uri muri komite ishinzwe ibibazo by'impunzi z'abanyarwanda mu gihugu cy'Ububiligi, amubwira ko icyo Gandhi yibanzeho cyane ari ibibazo by'intambara n'imyuzure ituma abantu bahunga.
Filippo Grandi koko yavuze ko hari ngo abantu imiliyoni 123 z'abantu bahunga ibihugu byabo bava mu byabo. Nifuzaga ko we yagomba cyane kureba impamvu abo bantu bahunga igihugu cyabo, cyane cyane ni intambara, ni myuzure, mbese nibyo yibanzeho, ariko ntabwo yavuze ku bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kutubahiriza amategeko, mbese ibyo bita violation des droits de l'homme mu Gifaransa. Aho kugira ngo arebe ukuntu izo mpamvu zavaho, surtout ni impamvu za politiki, aho kugira ngo ajye kureba uko kubuza abantu ngo ntibohereze, kuko nabyo si byiza nk'uko byabaye ku Rwanda n'Ubwongereza gufata impunzi ngo zijye mu bindi bihugu ariho bigere ikibazo cyazo. Hariya Filippo nawe yabikomoje avuga ati ntabwo ari byiza ko abantu bafunga imipaka.
Noneho nari ngiye kugera kuko yavuze ko abategetsi bakwiye kubanza kureba ibibazo mu mizi bituma abantu bava mu bihugu byabo, ahubwo abasaba ko batafunga imipaka ko atari cyo gisubizo.
Nibyo, nibyo uvuze, nibyo koko. Reba wowe yavuze ngo ntibafunge imipaka, kandi yashoboraga guhera ku kibazo kitera abantu kuva mu bigo byabo. Icyo kibazo kirazwi, niyo mpamvu na Loni kugeza ubu ngubu nta kigaragara ikora kugira ngo impagarara zirijya bino mu bihugu zibiterwa n'ibihugu byashyizeho ONU. Ntareba nk'ubu navuga nk'ikibazo cy'u Rwanda. Ikibazo cy'u Rwanda, abanyarwanda bava mu gihugu cyabo, ibyo bihugu by'ibihangange biba bifitemo uruhare. Ku buryo ngeka ko iriya nama ni nziza, ariko rero ntibe kwiyerutsa, ahubwo yige ibibazo yereye ku mizi, kuko n'ibihugu nabyo byakiri impunzi nabyo ni ikibazo.
Tugumye kuri icyo kibazo Grand yavuze cy'uko ibihugu bitafunga imipaka, musanga mu gihe ibihugu izi mpunzi ziturukamo zidagize icyo zikora mu kurebera ibibazo mu mizi zituma bihunga, abahunga bashobora kwitwaza yuko umuyobozi ushinzwe impunzi yasabye yuko bitafunga imipaka bigatuma umubare w'abahunga wiyongera.
Hari impunzi z'ubwoko bubiri. Hari impunzi ziterwa n'uko zishaka imibereho, cyane cyane nk'ubu ngubu hari n'ikibazo cy'imihindukire y'ibihe, icyo ni kimwe. Hakaba n'impunzi zihunga umutekano muke, zihunga kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ubwo rero nyega ko kuvuga ngo ibihugu nibifungure, ibyo bihugu ntibizashoboka ko kubifungura, kuko nabyo ubwabo kugira ngo zereke impunzi zize, izo mpunzi nazo zizatera ibyo bihugu bizakira ibibazo. Kandi HCR ntabwo yiteguye gufatanya n'ibyo bihugu byazakiye kugira ngo zifashwe.
Ibihugu by'Ubutaliyani na Rubaniya biherutse kugirana amasezerano ku buryo muri Rubaniya hubatswe ibigo bibiri byakira abimukira. Ibi byaba bijya mu mujyo w'ibyo Grandi asaba abategetsi b'ibihugu kudafunga imipaka?
Ni nka bya bindi u Rwanda narwo rwakoze n'Ubwongereza, ku buryo rero iriya politiki yo kuvuga ngo nibajyane impunzi ahandi, niba impunzi igeze mu gihugu nk'uko no mu mategeko ya HCR bivuga, impunzi igeze mu gihugu, igihugu cya mbere yagezemo icyo gihugu nicyo gishinzwe gukemura ikibazo cy'izo mpunzi.
Ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvuga n'Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane
Timu Harris Ishimwe, nawe urakoze kudutegurira iyi nkuru. Naha rero tunasoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha, tubashimira mwese kuba mwaduteze amatwi. Ku buhanga bw'ibyuma hari Nadia Taha yarafatanije na enjeniyeri watumye amajwi abageraho neza. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ni ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema. Mukomeze kugira ibihe byiza.